kuko urongo ico gisata Institut Confucius ku rwego rw'igihugu cuguruwe muri kaminuza y'u Burundi kuva mu 2012 intambwe iraboneka. Dr. Ingenieur Joseph Nzeyimana afatira ku bihumbi by'abanyeshure bava mu makaminuza no mu mashure yisumbuye bahurumbira ururimi rw'igishinwa n'imico yo mu Bushinwa.
Muri kaminuza gushika ubu muri iyi myaka 4 tumaze kugera hafi 800 by'abanyeshure bamaze kwiyandikisha kwiga igishinwa. Muri bo harimo 4,500 bamaze kuronka ama certificate. Abandi bariga ugasanga rimwe rimwe babitereye hagati canke ntibatora ikibazo kugira ngo tubahe ba seritifika. Mu mashuri yisumbuye dutanguye vuba, tumaze nk'imyaka 2.5, ariko haramaze kuboneka abanyeshuri barenga 600 nabo nyene.
Abanyeshuri bahereje kwiga igishinwa baraheza bakaronswa uburenganzira bwo kuja mu gihugu c'Ubushinwa kubandanya kunonosora ubwo rurimi nk'uko Joseph Nzeyimana arongoye Institut Confucius abandanya abivuga.
Twe turagira evaluation, ababitoye bahora baja baranwa amabourse mu Bushinwa bakagenda kugira stage y'umwaka wose, abandi bakagenda tembera indwi zibiri gice cy'ukwezi. Muri ico gihe turabarihira billet d'avion, tukabarihira séjour, tukabaha byose, vani bakabona bakiyugurura, tuca dusanga n'ibintu byari vyingira kamaro twari twasigaye inyuma. Ahubwo ibindi bihugu byo muri Afrika bitari bike byari byabitanguye kera.
Abamaze kuronka amahirwe yo kuja mu gihugu c'Ubushinwa barati byo bungutse mu bumenyi. Juste Niyukuri n'umwe muri bo aherutse gutahuka avuye mu gihugu c'Ubushinwa aho yaramaze umwaka wose ariko ariga.
Cyinshi nabonye yo ni ikintu gikomeye gose, kuko hari ibintu nibaza ko bitabaho kandi namugana asanze bibaho. Cyane naragiye ndiga nagiye bwa mbere niganye n'abantu batandukanye bavuye ku isi yose b'imico itandukanye. Wasanga turimo abirabura bavuye muri Afurika, bavuye muri Aziya no muri Europe, bose bariyo twari kumwe twese. Ugasanga dusangiye byose, tugasangira byose, reka nyine warabaka ubuzima buryoshe kwa imico n'akarango abati banakabayeho gute, banakabayeho gute, ku buryo nawe ushitse mu gihugu cawe ushobora kubikoresha.
Ku kibazo cyo kwigisha imico y'Ubushinwa mu mashuri yisumbuye na kaminuza, ari ugushaka kunigira mu menshi imico y'Ikirundi nk'uko bamwe babyibaza, uwarongoye icyo gisata ku rwego rw'igihugu arabahumuriza.
Barafise ibintu byinshi byiza, natwe turafise ibindi bintu byinshi byiza mu mico yacu, mu mico y'Ikirundi. Ugasanga rero byinshi mbere biranasa, rero duca duhanahana. Hariho nk'imbyino z'igishinwa, imbyino z'igishinwa barabyina ukwabo, natwe tukababyinira ukwacu. Iyo tubihuje rero usanga ari ibintu biteye igomwe gose, usanga ari ibintu binezereye. Ni uguhanahana rero imico, si ukuvuga ko imico y'igishinwa iciza kurengera imico y'Abarundi, ka ni uguhanahana.
Icyo gisata Institut Confucius cigisha igishinwa n'imico yo mu gihugu c'Ubushinwa catanguriye mu gihugu ca Korea Bumanuko mu 2004, kimaze gukwiragizwa mu bihugu birenga 130 vyo ku isi. Umunsi mpuzamakungu wo guhimbaza ico gisata washinzwe mu 2014 nk'uko bivugwa na Joseph Nzeyimana akirongoye ku rwego rw'igihugu mu Burundi. Mu guhimbaza uwo munsi, leta y'u Burundi yari yaserukiwe n'umushikiranganji w'inkino ugwaruka n'imico kama, yakengurutse ubucuti buri hagati y'u Burundi n'Ubushinwa yifuza ko bwoguma butera imbere. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.